Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda miriwe neza n'inshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije mu Burundi twumvikana ya ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi ku FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi harai hashikirijwe icese umugambi mera nk'abandi uje gufasha abarundi ntawo nikora mu kubatunganiriza imigambi iterambere kugira ngo bave mu bukene barimo.
Ihangiro ryo mugambi no gukingira no gutegamiriza neza hazoza abene gihugu bose mu gushyigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abagize impanuka z'akazi, abafite indwara zituruka ku kazi kandi mu gihe mu miryango babuze.
Uyo ni Perezida Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibitigiri by'abakobwa b'impunzi z'abarundi kazi babyara batashikana imyaka 18 birabandanya kwiyongera mu Rwanda cyane cyane mu bisagara. Abajejwe amagara y'abantu muri Sudani batangaza ko umuntu umwe yishwe arashwe abandi batari bake bagakomereka mu myerekano yabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bisagara. Kuri uyu wa kabiri Ubushinwa bwatangaje ibihano ku bakozi bane ba Leta ya Amerika bo muri komisiyo y'ubwisanzure bw'amadini. Aya makuru hamwe n'andi twateguriye ni mukanya ntiyagire ahumuja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turatangurire ku nkuru yo muri Sudani aho abajejwe amagara y'abantu batangaje ko umuntu umwe yishwe arashwe abandi batari bake bagakomereka mu myerekano yo kwiyemeza abategetsi ba gisirikare yabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abantu bihumba amajana n'amajana ku munsi w'Imana uheze baragize imyerekano y'ukwiyamiriza kudeta ya gisirikare yabaye ku itariki 20 y'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka w'2021. Inteko zijejwe umutekano zaciye zibashwaramwo zibarasa imyuka ibabaza mu maso. Abari mu myerekano bagerageje gukoranira imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu aho bashoboye gushika mu bwari bubaye ubwa mbere inyuma y'indwi zitari nke z'imyerekano. Yamara abajejwe umutekano barabashwiragije mu nyuma yaho. Abajejwe amagara y'abantu bavuga ko abantu bagera ku 331 bakomeretse ku munsi w'Imana urangiye, harimwo babiri barashwe mu mutwe mu gihe abandi batari bake bakomerekejwe n'imyuka ibabaza mu maso. Ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwaramenyesheje ko abantu 123 bakomeretse igihe bari mu myerekano abapolisi bakabasuka imyuka ibabaza mu maso. Imyerekano ibandanya kubera muri Sudani ishyigikiwe n'imigambi itavuga rumwe na Leta yiyamiriza intwaro y'igisirikare.
Urakoze Fidel. Sentare muri Afrika y'Epfo yahaye uburenganzira uno munsi kuwa kabiri Jacob Zuma yahoze ari perezida w'ico gihugu bwo kunguruza ku ngingo ya sentare yo kumusubiza mu munyororo nyuma yaho arekuriwe hisunzwe amagara mu kwezi abagara yiwe mu kwezi kw'icenda kuri mwaka. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Yongabo.
No kuvuga ko azashobora guhimbaza Noel ari muhiriwe. Zuma afite imyaka 79 muri iki gihe yaciriwe gupfungwa amezi 15 kubera gukengera sentare. Inyuma y'uko yihojeje itegeko ry'uhwitaba umugwi w'igihugu jejwe gutohoza ibyaha bya ruswa yagirizwa. Yarishikanye imbere y'ubutungane kugira atangure umunyororo wiwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'indwi mu byatumye haba uruhagarara muri Afrika y'Epfo rutari bwibonekeza mu kiringo cy'imyaka itari mike. Yarekuwe mu kwezi kw'icyenda kubera amagara yaramukitse. Yamara mu ntango z'uku kwezi sentare nkuru muri Afrika y'Epfo yategetse ko asubizwa mu munyororo. Iyo sentare nyene uno munsi wa kabiri yafashe ingingo y'uko Zuma yoshobora kunguruza ku ngingo yafashe muri sentare iri hejuru yayo. No kuvuga sentare kizigenza yungururizwamo imanza. Intwaro ya Zuma igihe yari perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 n'umwaka w'2018 yaranzwe n'ibyagirizo bya ruswa. Yarahakanye ko ari amakosa yakoze ku byaha byose yagirizwa, ahubwo avuga ko ariko akurikiranwa bifatiye ku mpamvu za politiki.
Kuri uyu wa kabiri Ubushinwa bwatangaje ibihano ku bakozi bane ba Leta z'Ubumwe za Amerika bo muri komisiyo y'ubwigenge mu byerekeye amadini. Ibyo bihano biri mu rwego rwo kwihora Amerika ku byo iherutse gufatira Ubushinwa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Ibi bihano bije byiyongera kugisa n'intambara yo kwihimura naho hagati y'ibihugu byombi ishingiye ku bibera mu ntara ya Xinjiang. Amerika yanze kwinjiza ibicuruzwa bivuye muri ako karere ivuga ko bikorwa n'abantu bakoreshejwe ku gahato. Abaharanira uburenganzira bwa muntu nabo bakomeje gukangurira abantu kutitabira imikino ya Olympique yo mu gihe cy'imbeho iteganyijwe mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri gutaha. Ubushinwa ariko burahakana ibyo bushinjwa byo guhohotera abaturage. Mu rwego rwo kwihimura nabwo bwahamagariye abaturage babwo kutagura imyambaro n'inkweto bikorewe mu mahanga. Umuyobozi wa Komisiyo ya Amerika y'ubwisanzure bw'amadini n'abandi bakozi batatu bayo ntibemerewe kugera mu Bushinwa, Hong Kong na Macau, kandi imitungo yabo iyo ariyo yose baba bafite mu Bushinwa yafatiriwe, nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu Zhao Lijian yabitangaje. Ubushinwa bwavuze ko buzihimura kuri Amerika nyuma yaho Minisiteri yayo y'imari itangarije ku buhohotera abanyamuke bo mu bwoko bw'Abawigur n'abandi banyamuke bo mu idini ya Islam mu ntara ya Xinjiang. Ubushinwa kandi bushinjwa gufunga abantu mu kivunge, guhatira abagore gukuramo inda n'irindi hohotera ariko bukabihakana. Buvuga ko Amerika ikwiriye kureka kwivanga mu mitegekere yabwo kandi ko mu birebana n'ibihano buzayigerera mu kebo kamwe nako Amerika ibugereramo.
Muri kumurabandanya kumviza iradio hejuru ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye mu Burundi. Umugambi Mirankabandi uje gufasha abarundi mu mice itandukanye na cyane cyane bantawe nikora mu kubatunganiriza imigambi iterambere kugira ngo bave mu bukene barimo. Bishikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho asaba ba musitanteri na ba buramatari kugira wabo kugira ngo bashobore gushika ku ibantangiro bihaye. N'inkuru ya Desire Hatunimana.
Uwo mugambi mera nk'abandi uzakoresha amafaranga yatanzwe n'ibanki y'isi yose angana na miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika, yaba miliyoni 300 amafaranga y'amarundi, azokora mu kiringo cy'imyaka 5. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe na ba musitanteri, ba buramatari, abakora mu bushiranganje bwo gufatana mu nda be n'amashyirahamwe akora mu gisata cy'imibano, yaramenyesheje icyo mugambi uje gukora guhera mu ntango z'umwaka ugiye gutanga mu 2022.
Ihangiro ry'uwo mugambi ni ugukingira no gutegamiriza neza kazoza abene gihugu bose mu kubafasha gushyigikira ubuvuzi bubereye kandi butavuna, mu kwitwararika indero y'abana mu mashure no mu kubarosa amikoro abasahiriza mu gihe bashyikiwe n'ingorane mu biringo bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu, nko mu gihe bakitswe n'amagara, mu kwarika abibarutse, mu gushyigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abagize impanuka z'akazi, abafite indwara zituruka ku kazi cyangwa mu gihe mu miryango babuze.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje abakora mu bisata by'imibano be no guteganiza akazoza abakozi ko bakora nabi akazi kabo, bigatuma harabaja mu bukene kandi ari bubivuye ko. Yabasavye kwitaho abo bajejwe mu gukoresha neza uburyo bwabo batabishoboye bakabisaba abandi.
Nibyo byarabananiye, nta kibazo. Murabimbarira muti byaratunaniye, hanyuma nze ndabikorere. Turi kumwe kugira akanga namenyereye kuhembura mwicaye. Umwaka ugira utangwe uzo mwaka wundi. Naganda yabwiye. Byarananiye. Nzaza kubyikore kandi abandi bakebuye nagira ndabwire ko ajya amahera mu ofise sayi wanyu sayi nesese sawe nefere sayi mitiwere na mahera yabajya bakotije mwebwe murabakozi babo mutemeye ko babaha amategeko. Nzabaserukira je ndabaha amategeko twe twaje kuba basuku babene gihugu, none dushaka badufashe. Ndababwire kugira wemere kubindongoza, banza wemere ko wishoboye, utishoboye taha.
Mwishyirahamwe INSS rijeje gutekaniza akazoza abakozi, basanga kugeza uno munsi hari abakoresha batarumva akamaro ko kuziganiriza abo bajejwe. Iyo ngeso mbi ituma harabugira ko ingaruka iyo bahuye n'ibibazo bitandukanye bituruka mu mirimo yabo ya misi yose. Bishikirizwa na Bukeye Dushaka Eric, umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS, asaba abajejwe intwaro kubafasha kugira ntihagire umukozi n'umwe abaho ataziganirizwa n'umukoresha wiwe.
Twagaye mudutahure twafite amaza akorera mu ntara, tuzosaba rero abashefu d'aja baze kurabanya kwabura mata babazana ku rutonde mudufashe abo bantu b'abanywana, kuko dutegereza kududa cya gitigire tukaza ku bihumbi 10 tukaduha imbere. mwumvise abanywanyi ko ari desandruzumir umunsi bashaka ku miliyoni 10 n'abandi biyongereho kandi bishayifasha no gucunze bwa UNICEF bishununura mbere na kaga panse tuko cyafuduka kwa nayo kava
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye ashimitse abajejwe intwaro n'abakora mu gisata c'imibano gukura amaboko mu mpuzu kugira abageze mu zabukuru impfuvyi n'abantu bonikora bafashwe mu bigaragara yamenyeshe ko igihugu kitazoba kiratera imbere mu gihe kizoba cuzuye amarerero y'impfuvyi abagenda barasegerereza n'abageze mu zabukuru batagira ikibasahiriza Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire ibitigiri by'abakobwa b'impunzi z'abarundi bavyara batarashika imyaka 18 byabandanya kwiyongera mu Rwanda cyane cyane mu bisagara zimwe mu ngaruka zijana n'ivyo zago no guheba amashuri hamwe no guhebwa n'imiryango yabo hari amashyirahamwe mu mashyirahamwe agerageza kubaha icyizere kugira ngo basubire mu buzima usanzwe n'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Kavera niyo nkuru hari i Kigali mu Rwanda
ariko navuze sinini ndayikura mwese nkapfa biragenda gusa ndavyakirana nka yuko wenda buzima buzokomeza
uyu ni umwe mu bakobwa b'abarundikazi yihunganye atari kumwe n'umuryango wiwe weco kimwe n'abandi bagenzi we bahuye n'ingorane zo kubyara bakiri bato bavuga ko bigoye kwakira ubwo buzima bushasha bwo kurera umwana kandi nabo baba bagikeneye kuregwa n'abavyeyi barasigura ibituma bikuru bikuru bitera inda z'indaro muri ubwo rwaruka
ubukene ntavugamwo ubuhunzi ntavugamwo kuba umuntu agufite ko ububasha ari mu kazi cyangwa mu ishuri nabyo bifite gatoza sinari nzi ngo nk'umubyeyi bimeze gute biragenda gute odonko nta ndwara nzi umwana ndamukunda gute kuko nanjye hari urundi rukundo nayo ikeneye ku babyeyi
ingaruka za mbere bagira ni uguheba amashuri gutabwa n'imiryango kurabwa ribi mu kibano n'ibindi
ugasanga bakwitse indaya umwana yananiranye kandi atari ko warunameze watwaye inda y'ikinyendaro impinduka igitutsi yabaye indaya yagishushanyaga n'umupaga n'ibyo n'amashuri yanjye rugafeta ko nicaye imyaka 2 nasubira ku ishuri nkajya gushaka ahantu akaza hatura umwana ntacyo washobora
icyo bikoze barahuriza ko naho bigoye umwana yavutse we wataruhara aba abifisemo kandi ko abwirizwa kwitabwaho
every morning ndabyuka ngo natagomba kubaho neza uko ntawe yagomba kwiga amashuri nk'izi kabone icyo kurya akambara turi abantu turashoboye n'abana bacu bakeneye kurerwa bakigaragara muri sosiyete ntavuga kidore wa mwana utagira sedore wa mwana ikinyendaro mubakire nabo n'abana natwe turi abakobwa turashoboye ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu
bamwe muri bo ndetse baragiye hamwe mu gisagara cya Kigali bagira ishyirahamwe ribahuza kugira baje bararemeshanya nk'uko Aline Munezero yashoboye kwegeranya abatari bake abivuga
abana bacu bamenyane tugenderanire kubera kesho usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana tukaba dufashije uwo mwana akumva ko ari mu muryango atatawe
bamwe mu bavyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ikibazo c'ubukene ari cyo nkwezi y'amarere mu gwaruka cyane cyane abakobwa b'impunzi banura ubwo gwaruka kwirinda kugwa monyosha mbi nyabuna bakabumbwa na duke bafise Agnes umwe muri abo bavyeyi ahamagarira abakobwa bavyariye iwabo kutiheba ahubwo bakiyakira bagasubira kubananya ubuzima naho bigoye izo manoro nizo nishirame Caritas rikorana n'ishengero Katolika ritanga mu gusaba abana bakiri bato kwirinda kugwa muri izo ngeso mbi kubamaze kwibaruka Caritas ribereka ko hakiri amahigwe yo kwiteza imbere nk'uko bisegurwa n'umufasoni Esteri yigisha bene abo bakobwa kuja mu makoperative mu ya majepfo y'u Rwanda kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika
agahera ku gishoro gitoya agahera ku bushobozi bukeya bugenda buza buhoro buhoro kuko n'abandi bose muri sosiyete nta handi handi babukura ntabwo ubwenge barabutwaye ashobora guhera ku dufaranga duke ashobora guhera no ku gishoro cy'abana abantu uburya n'amaboko cyizere mbere na mbere nabyo ni igishoro
abantu 5 10 angahe birakunda
birakunda cyane kingenze nuko ubu ufite vision ukagenda wongera
amashiramwe nk'iby'abarundi FMV Forum pour la mémoire vigilante rifadikanije n'iby'abanyamerika Coalition internationale des sites de conscience yayisemwe kwigisha abakobwa bagize izo ngorane kutiheba Ferdinand Ayiragije aserukira imbere y'amategeko FMV arasigura intumbero y'inyigisho zabo
pushova gukiza ubuzima bw'abakobwa abo bana babo barihebura abo bana babo ugasanga bakuranye igikomere ugasanga ni nabo babayemo bavuyemo abagizi ba nabi twashatse ko bagira icyizere hanyuma icyo cyizere baheze nabo bongere bakireme mu bana babo
hari ni wabwiye ijwi rya Amerika ko yahinduye umugambi mubi yarafitiye umwana Gibungenze kubera impanuro yahawe muri bene izo nyigisho
yewe nari mfite umugambi wo kuba nayikuramo ariko ubu ngubu numvisha atari njye njyenyine umugambi mubi nawe uhagaritse cyangwa nta kibazo
nayo ibitegere vyabo bigeme bigoye kumenyekana umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi inamahoro wemeza ko ashoboye guharura barengeje na 50 mu myaka ibiri amashinama aharanira agateka k'abakenyezi yiyemeje kuba hafi abo bakobwa babyariye iwabo kugira ngo agateka k'abana bavutse kubahirizwe nko kwandikwa mu bitabo bya leta aya ndetse yabyigiye ijwi ry'Amerika ko binakenewe azofasha kugira uwateye inda umwana akiri muto akurikiranwa imbere y'amategeko gyeko mugiheje boneka ko yamufashe ku nguvu canke yamubesha akoresheje amaronko abo baharanira gateka k'abakenyezi nabigeme bahamagarira uwafashwe ku nguvu wese kwitura inzego za leta zimwegereye Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
urakoze Clavier twibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamenera i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
uvanira irakoze nsimbigeme
Miss Vanilla yakoze numwigeme umurundikazi aruka gutsindira urugori rwa Miss Philanthropy rwabagira neza mu karere ka Afrika y'ubuseruko ni mu mahiganwa yabaye ku itariki 11 ukwezi kwa Kigarama muri aya mahiganwa yashikirije umugambi wo kwitaho no gutorera inyishu ibibazo by'abana bavukira mu mabohero mu gihugu yaganiriye na mugenzi wacu Oriana Itangishaka
Vanilla irakoze nsimbigeme namenyereye kuvuga imyaka yanjye ni imyaka 25 niyo afise nkabanza umurundikazi naheruka mu higanwa ryiswe Miss Philanthropy Africa icyo higanwa cyabereye mu gihugu cya Nigeria muri Abuja Miss Philanthropy Africa shoboye kuyivuga iteguwe na Miss Philanthropy Africa Initiative nayo ikaba irera abigeme b'abanyafrika kugira bashobore guserukira abandi abigeme umutsi abigeme umutsima wo gushaka guhindura Afrika abigeme kandi bashaka guhindura no guteza imbere abana ba Afrika abigeme ba Afrika ego
abatarabe babizi uko bari usanzwe barakimo yandi mahiganwa ayandi mahiganwa wabwiye mu mbere y'inyina yahe byari bimeze gute naho nyine
mu 2017 naragiye muri Miss Burundi hanyuma ndaja muri Miss University Africa muri 2018 mu 2017 nari mfite iyo projet nyene yo gufasha abana bavukira mu mabohero babarere kwayo hamwe n'abavyeyi babo egome niho rero mu bunye mu mwaka wa 2021 nashoboye kurangura novuga ati uwo mugambi fashijwemo ni ikona rya Miss Philanthropy Africa nkuko babivuga rijejwe ni ikanwa rijejwe gufasha Afrika rijejwe gufasha umwana w'umunyafrika n'abigeme ekome
yego urakoze cyane ayo yandi mahiganwa wagiyemwo n'iri higanwa uri kurajamwo turakunze kuganira kenshi n'abigeme bari mu mahiganwa atandukanye y'aba Miss ayo mahiganwa wagiyemwo umaze mu gihe uretse kukumbure uramenya abantu benshi urashobora kumbure nk'ubu kuja mu bindi bihugu icigwa uhuru hakura muri buri higanwa ugiyemo ni nk'ikihe ibyigwa ukakura ni ibi
icyo kibazo murakoze kukimbaza icyo ushobora kuvuga nuko nuko nababwiye natangwe muri Miss Burundi 2017 sinabaye wambere ndaje muri Miss Earth Africa ntabwo nabaye wambere nuvuga ati bwa mbere nta butsindwa ahaje utanguye kuyuko watsinzwe nuvuga ati kabisa bwa mbere wabatsinzwe mu mutima nimba wowe ufise ikintu ushaka gushikako bandanya hariyo uyundi muryango ushobora kuguruka kubera yuko ikintu cy'amahiganwa si kuvuga yuko abatogwa baba barushije ibindi bintu byinshi cyane gose abandi ariko usanga aba batogwa ibihugu byabo biba byarafashije cyane bikagaragara ugasanga na makriteri arimwo kugira utogwe bidasigura yuko udafise ubwenge cyangwa ubwiza cyangwa ibindi bintu basaba donc ushatse kuvuga ati uwo ari we wese ashobora kuba ari kwarumviriza kino kiganiro ashobora kuba yifuza kujya mu mahiganwa ntate ibyizigiro cyangwa acike intege nta wutsindwa hashi arabandanya agakora
ni ukuvuga ko igikuru ni ukuja ahabona ukerekana impano zawe ukerekana ubwenge bwawe
natsinzwe sishoje kandi ni benshi bashobora kuguca intege donc ntibemerewe nabo bantu babaca intege bababwira ati watsinzwe nta wutsinzwa hari sitse hano kubera navuze ati no ndashoboye ibinye ndifuza kubishikako ibinye birashobora gufasha umwana w'umunyafurika umwana w'umurundi umwana wo mu karere novuga ati kacu ka East Africa
ego
icyo nicyo cyigwa nakuye egome nibyo ushatse kuvuga bitandukanye y'ukuba utowe biraguha platform biraguha izina biraguha kumenyekana bigatuma icyo gikorwa ushaka gukora coroha kandi bitavuze yuko udashobora no gutangura men yuko utaba watowe ego nibyo
none muri ayo mahiganwa hoho hoba ari ibintu hoba hari ibintu bishobora kuba bitagenda neza kumbure byoci intege umwigeme cyangwa ibituma bamwe bataja muri ayo mahiganwa byo bari nk'ibihe biba biri muri ayo mahiganwa
okay umbajije ikibazo kigoye kandi cyoroshye kuko inyishura hari ikintu novuga cya Mr. Mahiganwa nti cyoroshye abantu bashobora kuba bayibona ku masanamu umuntu akagira ngo ni ukwifotoza cyangwa iki mugabo birarenzaho novuga ati harimo stress rero umaze no gutorwa cyangwa umaze no gushika imbere niho bigoye cyane twaba twumva ari bamwe batagira uko bahuza n'abatwara n'ababatwara bidasigura yuko batabari mu nzira yo cyangwa batabafise mu mbare mu gifaransa rezo ku byo baba ariko barashaka kuvuga mugabo ugasanga nyine ntisaba ubivugira cyangwa nyine abandi babibona umurengo byose ni sawa ariko si sawa kuko twaragiye turabona amahiganwa amwe amwe ahagarikwa bihagarara sinzi ko mwabonye hariyo Miss Blondy igeze guhagarara turamara nk'imyaka ingahe itaba kubera yuko hariho ibitari bigenda neza ariko imana ishimwe ibatswe umwaka benshi barashimye yego donc bisigura ati ibyo ntibishobora guca intege umuntu ibindi bihugu hashobora kuba hariho nk'amashyirahamwe ashobora kuhavugira abo bakobwa cyane cyane iyo hageze ikintu cyo nk'amakontra niho usanga akenshi mudahurizako mwebwe muba mukiri abakobwa hariyo na bamwe muba mukiri kumwe usanga baba bafise nuvuga ati ubwoba bwo kuvuga wo gushira amanga cyangwa abandi bagaca babitswa no gushira isoni kubera bavanse ikintu ariko ugasanga icyo ariko ugasanga icyo kintu ntikikwavantaja cyavantaja bajya babatwara aho rero ni kumenya ingene ubyifatamo urondera uvuga ati nk'umuntu yize amategeko agashobora kugusigurira konta ahanini ni icyo gikunze kugora abantu kuko ari igihe usanga hariyo n'abashaka kuba sinyisha nk'amakonta mutaratoga ugasanga amakonta natahuritse bisigura utari umuntu avuga ati njyewe ndabihagaritse ndashoboye kuvuga ati oya ni ibintu bitaba byoroshye ushaka kujyamo wese aramenya ingene abyifatamwo kandi byose bifana nawo muri kumwe ambugishije ukuri ko ibintu ko biba bimeze
birumvikana cyane kuko nkuko bivuze sama foto gusa no gusa neza imbere y'abantu ariko birasaba yuko ubufise ubwenge bwo kumva icyo kontra ivuga cyukumva icyo uzokora ishingano ryawe ngene uzorirangura haba hari mutuntu twinshi umwigeme abakeneye guhanga amaso abakeneye kwitaho imbere yuko atangura ibyo bikorwa byo kuja mu bamise none wowe wavuze yuko maze kuzijamwo zibiri zitatu ubona iki gikorwa cyo gukorera imigambi yawe biciye mu bamise biciye mu mahiganwa uzokibandanya mu yandi mahiganwa canke wifuza kuzokorera mu buhe buryo mu myaka iri imbere cyane cyane nk'ikiri iki gikorwa wihaye cyo kugerageza gufasha abana bo mu mabohero
murakoze kuri icyo kibazo aho nubanza gushimira Miss Philanthropy Africa Initiative yo itanga platform yo gukorera ko bikaguha igina bikaguha kumenyekana bikoroha n'umugambi wawe ni novuga ati nicyo kintu cya mbere cyane iyo platform iriko iramfasha hanini nubwo ntazoba nkiri muri ayo mahiganwa nzobibandanya kuko namaze kugira novuga ati igina muri ako kanya uragerageza gukora ku buryo nimba ushaka kubwira ubuzima bwawe uramaximiza ikintu cyose uramaximiza umwaka wose wa renyi yawe kugira nubwo uzohera uzo wakoze ikintu kizoba cyakoze kuri sosiyete yawe no mu karere ushobora kuba waratowemo ni kuvuga yuko nubwo umwaka uzaba waheze uyu mwaka utangwe ndifuza gukora ibintu byinshi bitandukanye ku buryo nubwo hari mu 2023 nzoba nubakiye ikintu kizoshobora kumfasha no kubandanya gukora n'indi myaka yose izobisigaye atari kubikora gusa kuko uko imyaka igenda niko imyaka yiwe yegereza yo gutaha ntitubaye cyane remo ariko ahanini umuntu ni ukwempakta ni ukwemfuruwansa abandi gukora icyo kintu kuko twebwe turabagenda ariko ahanini abari nyuma bakatwigira ko ukababwira ko byoroshe nkajyewe kubyerekeye abana bo muri prison nivyo ntihoroshe gukorera mu mabohero ariko birashoboka nifuza yuko nshobora kwereka abantu ati ibintu bigenda uku abana mu mabohero bakeneye ibi n'ibi turi kumwe ntari jenyine byose birashoboka kuko amabohero aratandukanye amabohero ni menshi amahore mu karere ka East Africa ni benshi abana badukeneye twese
ni giki cagutumye wiyumvira iki gikorwa wabonye icyo kibazo cifashe gute mu Burundi aho usanzwe uba uri
ubwa mbere no vuga ati nagiye kumenya yuko abo bana babaho nkuze ngari na nari mfise nk'imyaka 16 hariho no vuga umukuzina itwa Gaga Gaga Osira Gracia bamwe amashaka kuba muzi yatanguye kuzaragendera abo bana bigitangura natahura umengo ni aba mineur sinumva yuko akana gato akabebe kuja kuba mu mabohero ariko akambwira ati oyaha ni umwana muto numva ndatangaye numva imvura none babayeho gute iskariyo none abantu babazanira ibintu muri prison numva ntanguye kwiyenteresa ntanguye gushaka kumenya ubuzima bariko barabamwo bw'ukuri hanyuma nkaronka amakuru atandukanye imwe avant naragiye yo njanye n'ishyirahamwe asosiyete yitwa Petit Solitaire uyu mukuzina arimwo akaba ariyo atwara ndabona ingene babayeho hanyuma ndabigira umugambi muri Miss Burundi
turagushimiye Oriane n'umushitsi n'umutumire wawe inshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese